mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu isaha ya 18 muri kumwe na Jodiane Nahazo Ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Uburundi bwifatikanije n'amakungu kuri uno wa kabiri mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kubahiriza agateka k'abana. Umunsi ucitse hari abana bavuga ko ubuzima bwo mu mabarabara bubarutira ubw'imiryango bakomokamo.
Umwana yasutse muhira ashikanwa iyo yagiye aturuka hanyuma agahindukira mu gihugu yabarebye ibibazo baragiye bituma by'ukuri abana bagakubera leta umubyeyi yabagira amasoko adakwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukanaka nimba yasaka kuguma muhira iwabo canke mu muryango w'umutunze byavuye ku kimwe n'ibi nk'uko tuzi togwe.
Uni Ferdinand Simbaruhije n'umunyamabanga w'urunani rw'amashyirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB asaba leta gukenyerera ikibazo cy'abana bo mu ibarabara.
Twihaye hafi umwaka wose n'ubu rero ntuzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijyanye n'abana mu ibarabara. Bidufata n'imyaka ibiri, imyaka itatu hazogera igihe babona yuko atabuhungiro buri ibarabara.
Unawe ni Martin Ivyabandi wone umushikiranganje je vyiza gateka kazi na muntu mu Burundi avuga kanaho iki kibazo kikibakomereye bagihagurukiye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ivy'abanyagihugu ba mu micungararo yahashinguwe abami mu ntara ya Kayanza turi mu Burundi basaba ko ico kibanza cosanugwa. Turazigaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make kwa bimukira bava muri Amerika yo hagati bakomeje guca ku bitsino ku mabuye ngo binjiye muri Leta Zunze za Amerika. Hari umurugwi igizwe n'abaharurwa mu 3,000 ugeze mu gisagara cha Tijuana ni muri Mexique uri kuragerageza kwinjira yamara abategetsi ba Amerika bagavye magabo ejo kuwa mbere barugaye ivy'agategekanyo rumwe mu mbibe zicamwo abantu benshi ku isi baruzitiza insinga mu ntumbero yo kuzibira abo bimukira. Iyugarwa ry'ugo rubibe ruri hagati y'igisagara cha Tijuana muri Mexique na San Diego ni muri leta California ha muri Amerika ryatumye abanye Mexique bari bamenyereye kuza gupagasa muri Amerika batahuka muri Mexique badashobora kwemererwa kwinjira. Ingenzi z'abanyamerika batari bake nabo bari batahutse mu gihugu cyabo bavuye muri Mexique ntiborohewe. Perezida Donald Trump wa Amerika munduheze yatangaje ko leta yiwe yiteguriye gusubiza inyuma zanke bikunde abimukira. Yavuze ko abimukira badakwiye kwakirwa kuko ari bo ntandaro y'ubwicanyi n'izindi ngorane nyinshi. Abimukira two kwibutsa ko bahunga ahanini ubukene n'ubwicanyi bufatiye kubiyayura mutwe bivugwa iwabo. Tukivuga ivy'abimukira abanyetiyopiya b'abayahudi baharurwa mu majana ejo kuwa mbere barakoraniye Addis Abeba ni ku murwa mukuru wa Ethiopia biyamiriza ingingo yafashwe na leta ya Israel ibankira kwimukira muri Israel bagiriza ico gihugu ko cagabuye imiryango hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abanyetiyopiya b'abayahudi bashika ku 135,000 ba muri Israel benshi muri bo bafise ababo miryango bashika 8,000 baba muri Ethiopia bakirindiriye kwemererwa gusanga babo muri Israel. Mu kwezi kw'icumi muribuka ko leta ya Israel yateguye umugambi wo kuzana barenga 1,000 muri bo ari ku muryango umwe gushika ubu niwo maze kuronka amahirwe yo guhuzwa. Igihugu cya Israel cakiri 1,000 by'abanyetiyopiya kuva mu myaka y'1970 biciye mu gutanga ubuhungiro. Mu myaka iheze amategeko ya Israel yashizweho yaradindije abimukira kwinjira muri ico gihugu. Iherezo uwo mugambi urahagarikwa. Twacari ku mugabane wa Afrika umuhari w'iterabwoba Boko Haram mu mpera z'indwi iheze waragaze ibitero ku makambi atatu ya gisirikare mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bituma haba makenga ku mutekano muri ico gihugu gisigaje amezi atarenga atatu ngo gitunganye amatora y'umukuru w'igihugu. Ku munsi wa Mungu abarwanyi batekambi y'imetele ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno hafi y'urubibe na Nigeria. Kuno uyo munsi nyene hatewe ikambi yo mu gisagara ca Gajiram ku birometero 80 mu buraruko bw'igisagara ca Maiduguri umurwa mukuru wa leta wa Borno. Ku munsi wa gatandatu Boko Haram yateye iyindi kambi ya gisirikare mu gisagara ca Minok. Nta makuru y'abapfuye canke ivyononekaye biratangazwa. nkuko vyashikirijwe n'umutegetsi mu gisirikare ca Nigeria atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika. Abantu barenga 2,207 baramaze kwicwa muri iyo ntambara imaze imyaka 9 yasize umuriyoni n'800,000 vy'abanyagihugu batagiraho bakika umusaya. Ndijwi ya Amerika isamira na Washington gisi mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mwumvi radio mukunda ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongenda bahikaze kuri no kabiri Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kwubahiriza agateka k'umwana, umunsi ushitse akivugwa abana batari bake mu mabarabara atandukanye. Abavuganye n'ijwi rya Amerika mu basigura ko bataruta basubira mu miryango yabo bivanye n'ibibazo biri muri iyo miryango. Leta ku ruhande rwayo yibutsa ko mu vyiriko irakora kugira ngo abana bakike umusaya mu ibarabara ari ukubavemo ari ukubakuramo ku nguvu. Mugenzi wacu Raymond Zimana hadushikane mu gisagara cha Bujumbura aho yayaze na bamwe muri abo bana.
Polisi batwiruka ko uwo mutaho se tuza kuri benshi tukaba turagumye.
Uruhigi rw'abana bo mu ibarabara rwatanguye mu kwezi kwa gatanu 2018 mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi, bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana bo mu ibarabara mu miryango yabo. Naho biri uko mu gisagara cya Bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe n'ibarabara. Abo bana bemeza ko ibarabara ariryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye.
Karararaje mumuna vya muhira uburi byo kujya uri je nambara mwirabara noteje naje mukatike kansangira mukuru wanjye ari cyadzina
njewe mama nibibana na papa ari kuwundi mugabo urumva papa yazanye uwundi mugore
anangiye kwa papa uwo mugore aranyirukana
ngiye kwa mama umugabo wiwe aranyirukana
awo naho mana neno bigenda gute.
Bana bavuganye n'ijwi rya Amerika ribasanze muri quartier Asiatique commune Mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icyari catumye baja mu ibarabara utoba ubonetse.
Cyake ndi cyaje kuya muhira ico n'ubundi cyo tugaruka na umva byo kunda nyimba raho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu azara dufasha nyimba dutwara nko kwishura nyine tukika nk'abandi bana hanga tukamenya gutera imbere nk'abandi
jamera ko ari aho mu muri ari gisinda sira yo kabari nzariri
arayo agirinzi kurari.
Mashirahamwe aharanira agateka k'abana bashima umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubizwa mu miryango yabo bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana. Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB asaba leta gukorana uyu mugambi n'abegwa bose n'icyo kibazo.
Umwana yasitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hanyuma agahindukira mu gikuri habari ikibazo barabe iyo mizi baragiye bituma vyukuri abana bagaruka mu ibarabara. Kuvuga leta nk'umuvyeyi iyo imbere igaheze karunda abo bose bafite icyo bafasha tohoze bagira amatohoze akwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukana kanimba yasaka kuguma muhira iwabo canke mu muryango w'umutunze vyavuye ku bituma ibi n'ibi hanyuma rero umuti tuweze tohogwe kandi mu vyukuri hamwe leta ikoranye n'abo bose afite icyo bafasha mu bijyanye n'abana safise umutima wo gufasha twizeye ko bizogera neza.
Mu bushikiranganje bw'agati ya kamuntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambo utoroshe. Martin Vyabandarongo y'ubwo bushikiranganje avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakogwa kugira mu Burundi ntihazobe yakivugwa abanyebarabara.
Si kintu dukora ngo umunsi umwe ngo turatanze itegeko kwa nabo sacava mu ibarabara kuko muri bajya abana mu ibarabara hari abace babinyegeza kandi muri ama quartier y'iruhande turazi neza yuko ibikogwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose n'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa. cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cyakibazo kijaye n'abada mu ibarabara ahari ngorane nateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rya abantu baramaze kwigishwa abigisho byo by'imico ukuntu biyumvira ko twasanze n'iki kibazo gikomeye ibi bituma abaga biva ku bukene tuzufashije nabo bose kugira icyo kibazo gitoyigisha bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogira igihe babona yuko atabuhungiro buri nk'ibarabara
ibiharuro biva mu bushikiranganje bw'agateka ka muntu ubwo batana mu nda n'iterambere ridakumira byemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu 2018 abana barenga 2,200 ari bo bamaze gukurwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakinuye no mu gihugu cy'u Rwanda umunsi mpuzamakungu wahariwe kubahiriza agateka k'umwana wahimbajwe. Umunsi usanze hari intambwe zikwiye gutera mu bisata bitandukanye nko mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'ico gihugu havugwa abana bakoreshwa ubuzi buruhisha harimwo ivyo kuja kuroba batarakwiza imyaka yo gukora basigura Ijwi rya Amerika ko ahanini babiterwa n'inzara hamwe n'ubukene bivugwa mu miryango yabo. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Dusubire mu Burundi tubabwira inkuru twari twabemereye y'abanyagihugu ba micungararo y'imva z'abamizi twa inganzo basaba kozo kubakwa neza aho ni mu gihe nko muri commune Muruta ni neza na neza ku mutumba wa Remera w'intara ya Kayanza ari izo nganzo haboneka gusa ibisaka bigizwe n'ivyatsi hamwe n'ibiti hidonido na mugenzi wacu mu Kayanza Fidelite Shatsi.
Nibiri mu bitabo gusa imva z'abami arizo zitwa inganzo mu kirundi ciza ziracabaho. Twagendeye umutumba wa Remera ahari imva yamwe z'igisabo ari mu bami bavugwa cyane mu Burundi ndetse bigwa no mu mashure. Icyo bamwibukira ko nuko yagwanije abadage b'abakoroni kuva mu 1896 bagishika gushika mu 1903. Aho hantu ashinguwe harangwa n'ishyamba biragaragara ko atawuhinjira kuko hameze nk'igisaka kigizwe n'ibiti hamwe ibyatsi. Abaje kuharaba baca muturi aho ikirundi turikikuje maze bakarabira inyuma. Eka hari n'abahavukiye bavuga ko batarahinjira. Akarorero nakuye umutama amaze imyaka irenga 50
si ubwenge inganzo ndayibona uko
hari gisaho ko nyene
aho ntawugera aho nyora sinzajya imbere ngo hasuko hameze uko noba mbesha
urabyifuza aho kuhamenya
ino habona mutujanye tukaraba ati hameze uko
naho biruko bamwe baba mu cungaro y'iyo nganzo bavuga yuko aragateka kuri bo kuba iri wabo ariko aya nabandi bavuga yuko hari bahagihaje
baje kumangaga anya nagateka kabisa ko handi muntu zindi ntara hari haho atangazo zihaje
nakanye ukara kuyi
oya ntika kuyi oya bacu nk'abantu baba kuri nyamutumba nyene nganzo iriko baba kwibujye bukomeye cyane.
Uyu numwe mugwaruka ruba ku mutumba wa Remera yatwiganiye ibyangira kamaro abona yuko bikenewe gukogwa
inkiri shyamba ngaha niho wazuvuga ngo niho mwezi gisabo yahambwe hatanubatse atanishusho yiwe wavuga ati ahahambwe uno bari bakwiye nko kubaka nk'amazu y'amahoteli bakahagira krotire nk'ibyo byasi biraho aho hose bakahagira neza bakahubaka n'inzu bavuye nko hanze bararamwe.
Ubu muri iyo nganzo haboneka ishyamba gusa ariko siko byamye. Aya makuru yakesha nka Nahasi Matias umutama w'imyaka irenga 70 ni nawe acungera inganzo yamwe igisabo.
Mwami ntiyahambwa mu kuzimu nk'ababubu bamushira hejuru ku rusenge. Iyo amaje gukora urunyo rukakorokera mu cakunze bakarubona baca bamurutsa bakamushira hasi bagashaka bugara yanzu bagashaka bataha.
Nuvuga ko ngaro hari inzu y'umwami.
Eh.
None iyo nzu yahereye ko atayo tubona ngaha.
Eh, none ibiti byo byari ngaho byanganza marubumu ubona hari ibike hari. Ibyo nibindi byameze.
Nyeye ko ti ahantu hatumbereye imva n'ingaca ni hariya ni hari inganzo.
Kini kintu kiziga singeza. Kandi ndahadi.
Aya abantu barayibaza bati ngaho hari hakiye gusiburwa wewe umva
icyo cyabaje kuhakora ntibashobora kuhakora batadutumye ko turaza tukakira gutya kugira ntibahegere kuko hari hahandi mbagije
hamwe atavugwa.
Bani umva ko bashobora kujura aho umwami yaboreye ngo nibindi bintu bari kubararonde.
Kiretse inganzo yamwe zigisabo yatwaye mu myaka 1950 gushika mu 1999 muri komine Muruta hasanzwe hariho n'abandi bami bahahambwe. Atwovuga nka sawamwe zigisabo Nterugamba azwi nk'umwami yaguye imbibe z'u Burundi uwo nawe yatwaye mu myaka 1796 gushika mu 1850. Inganzo yiwe irahitwa Muganza. Iyindi nganzo iri muri komine Muruta iri ku musozi wa Ramvya ni yamutagambikije muhungu wa mwezi Gisabo. Uyo mwami yatwaye igihe gito cyane kuko yapfuye inyuma y'imyaka itatu yimitswe. Uhagaze iruhande y'inganzo ya mwezi Gisabo ateza amaso hirya no hino urabona udushamba tw'ibiti turimo izo nganzo zose zije gutondagura. Twarondiye kumenya igituma abo bami bahambwa mu ntara ya Kayanza mu gihe umugwa mukuru w'intwaro ya cami wari mu ntara ya Muramvya. Umuhinga mu by'akahise ku Burundi akaba n'umwigisha wa kaminuza Emile Mworoha yishuye igituma.
Urabona turi ku rubibe bw'u Rwanda n'u Burundi. Imari z'ingando zihari kwari kugira ngo berekane ko ari mu gihugu cy'u Burundi. Ati yo rero n'imbibe zitarengerwa n'u Rwanda rero ruca rubimenya bati aho ni mu Burundi.
Mucigo yakoze abitumwe n'ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere PNUD hamwe n'igisata cy'igihugu kijejwe cy'ugukingira amashyamba INSN. Uwo mushakashatsi mu vyakahise aravuga bikuru bikuru bikenewe gukogwa kugira ngo izo nganzo zihurumbigwe na ba mukerarugendo
kugira ngo bashobore kuharaba hazosubira kubakwa ingoro imeze nk'uko bazikora icyo gihe bashireho na rwa ruhimbi bavuge n'ingene byagenda babasurire haje n'ahantu hambavu bagurisha utugenegene twerekeye aho hantu.
Icyo kigwa cyakozwe mu 2014 ariko rero imyaka inira heze kiraho atakira kugwa ku rubuga. Mutumba Remera muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza Fidelite yashatse icyo gihe Amerika.
Fidelite yashatse acakorerwa mu ngata na mugenzi we Diane Ndonsi Bujumbura hagiye kuremesha ikiganiro cha Bashengero n'Amanyedini. Uno munsi haragaruka ku nyambaro zitandukanye madini atandukanye na karanga. Reka tumuhe ikaze abanze yakire abatumire bari kumwe.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi.
Yabaramukije namutse n'abatumviriza.
Ndaramukije na mwebwe Pamela Irakoze Irene umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu. Umustiliste muri migwi gifaransa namwe gwe turabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Nkuko mubyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro. Sheikh Haruna Nkunduwiga musanzwe muri mu ndongozi z'amadini nta mubona yuko mubera intambamye abigeme mu kudashobora gukora ibikorwa bya byo byose bivuye kuri izo nyambaro. Kabigeme bambara impuzu ziva kuva hasi gushika ku mutwe abo bantu ntimubona yuko bashaka kutoroherwa gukora nk'ibikorwa bishaka kubasaba kurira kunza.
Ubwambeho dushaka kubanza kumenya ikibanza cy'umukenyezi cyangwa umwigeme ku mujyanye no kwemera kwa Islam. Nibyo abakenyezi harimo bajya babizi by'amategeko bariko baravuga ngo abantu bose barangana. Kungana imbere amategeko no kungana kugira ngo umugore n'umugabo bangane ni ibintu bibiri bidahuye. Hanyuma niko baravuga muti mbega amadini ntiyoza risunga iterambere rigezweko. Mbega iyo terambere riza rije gusubiza inyuma ukwemera k'umuntu ugiye iterambere nyabake. Ndiko ushaka gufata nk'uturoye tubiri gusa kugira ngo usinge mu bintu birebire. Nibyo hariho bavuga bati nta kazi umuntu umuhungu umusore w'umugabo yokora umukenyezi atokora. Mugabo kandi uko Imana iba yaramuremye hariho ubuzi atakwiye kuvuga ngo agiye gukora. None nk'umukenyezi yonsa afise umwana yonka afise uburenganzira bukonga cyo kuguti jewe ndumukoresha wawe ndaguhe kurariza mu yinga ryose giye kurikiranya. None umwana yeza akazokonka ryari? Hariho nibyo naho tubavuga ngo kungana hagati abakenyezi n'abagabo. Hari ibintu kwavuga ngo kuja kuririnza mega ayurira kubera ko yabuza kandi kazi yatoza guhereza agakora ibintu. Nimba byo kuririnza hari ico biza kumutimutsa mu kwambara ko ico mukomera kwiwe mega kubera iki yobinda kuza kuri iyo nzu ntakora ibindi bya bimore gusoma. Ni nkuko uvuga uti jewe nshaka duhindure tufashe mu ico ya kera umugabo niho harafata ico bita ishoka canke indya biti akabari baza gusatura akavuga ati oya rewe mugore wowe ufata ishoka nanjye je kuguteka. Tuvuze ngo ni bihe bya none toba turi ko tura naho buzi guteka bikuye nyo dora tuvuga tuti nkabajya abakoze mu mazu y'ubujumura bageze ruguru ntacashe kaje mu gikono bya baraza ukinjika ngo umugore yaruke. Hari ibikorwa bimwe nushaka bisaba ingufu naho hari abigeme n'abakenyezi bafise ingufu. Hari ibikorwa bisaba ingufu bikwiye kukogwa n'abantu b'abahungu cyangwa n'abagabo abakenyezi akora ibyo kuko uko umukenyezi mukoresha ibintu by'ingufu cyane niko uretse ko aruha aheze ugasanga niko yararemye bimwe bikaza guhinduka ugasanga n'ukuri icyo akora wamuzanye umukundira keho kirahinduka ubwo rukundo basanga rukora gabanuka. Kandi kandi ko mu bijyanye n'inyambaro tuweze tukabubahiriza ntibavuge ngo kubera igikogwe kiniki niki navuze ngo mbego uja gukora iki mwikogwe niki niki ngo ngo makoza kwamara ko ari cyo nyo gukora turabe ibintu bimwe umuntu akwiye gukora kuvuga ngo mukinisha nk'umigemenga ngiye gutwara ngo byabikamye ngo maromoruke nibiki uzi abantu barara bagenda bukabakira ko ngo nubugira ngo gusa angane na musaza we turumva ko ari ibintu bimwe twa turataka kujyamo zohava biza kudukura no kukwemera ko iwacu kuko ingene basanzwe barimye duteriza kugeraza no kwakingira kugira ngo uko kuntu imana baremye ntagiye byinshi biza guhindukamo
uko niko bikwiriye cyangwa ahubwo amasengero niyo akwiriye kujana nibihe nayo kugira ngo umuntu ntahave acererwa mu iterambere ry'abane n'ibikorwa bivanye nuko kwizera bifatiye kunyambara
uya uvuze nk'iyo kanzu kuyurirana ku nzu sivyo sivyo kurira ikanzu ni kanzu iyo kanzu rero bibavana n'ingena ibishonye ibigera hehe ibingana gute kugira ngo ushe kurira ku nzu ntusamaze abari ruhande yawe amashengero ntatwagurana nibihe ngo bavuge bati ko hakenewe ibintu binibi nibi ngo nibambara uko bashaka uyanti bishoboka uraraba nk'abo bana babigime amapataro harabagura agapira yambara akakagura abona nyina kariha bijya twumva ngo imikondo iri hejuru bijya ugasanga n'umubyeyi yayiguriye umwana ari mwambitse aramufasha kuboko barajanye mu isengero gusenga ugasanga bashaka tureke n'ivyo byo kuvuga mu mugongo ugasanga ntacyo yambaye ari gusa ugasanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nk'abo bana bakiri bato bubu imiti mica yiyumvira inyuma iyo mpuzu mbona hari iki
ego hari icyo haba bijyanye n'imico cyangwa mwebwe mwambika abantu mukuriye guhurira ko bakavuga ati impuzi zimwe zifatikwe kwambagwa cyanke hari ukuntu no muri amasengero nyene haba hari ukuntu bakwiye kugenda bahindura bivanye n'ibihe nyene babagezemo
oya guhindura ni kuko iyo tumaze kuvuga kuyikwiza uraraba ko uyikwije kandi byiza
yego uko kwikwiza mbega uwo yambika abantu afise uko akumva abo mu yandi masengero afise uko bakumva ama mwebwe murafise uko mukumva ama mu bajeje umutekano afise uko bakumva uko kwikwiza rekomera gute
hariho ibintu bikuru kuri twavuze nkuko muvukanye Adolphe bivuze kumwigeme cyangwa umuntu wari wese ariho ibihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona mukwikwiza ibyo bihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona birakwiye ko babipfuka
mwebwe mwavuze yuko ari guva hasi ku kirenge ku jisho ry'ikirenge gushika ku mutwe mbega bose none bogira icyo cyitegererezo cyanke
yaba byashoboka ko bose babigira muri nuko nibaza ko atakiri kimwe kuko nashaka mu nkundire jewe hari ahantu nagiye hari umunsi mukuru siko bavuga bita umunsi mukuru cyangwa urubanza haza muri ba bana babigeme bakiri bato yambaye bavuga siko kwita ko ari kandi cyangwa ari jipo igera hepfo ku gitsi mugabe inyuma isatuye gushikaho agahuza uko munsi gashikiye akaca agenda mwe bazanga ngo gutanga makado kagenda imbere y'abantu no mu gutamuka byanka imufata ku maguru nkuyo urumva impuzu ndende imwegereye mugabo isatuye gushikaho agahuza ku munsi uhaka kukabona urumva yuko muri cyo gihe n'ukuri twabatuhendana je none namarambiye n'abantu nti ushake ubumushikirangane cyangwa ubutwara igihugu mu gihe wambaye ubwo buhuzu bugufi bibavandi bitanga ububindo n'ukuri cubahiro abaguha ushaka kugihabwa n'aba bitongo n'abanyamunji mugabo ugiye muri ya mico kama ruguru abantu bakakubona hahandi ususa dufate uciye hano abana mwibarabara bagwa ngo susu urumva nk'ibyo ntagateka baguhe mugabo hari izi nyambaro ahuca hose avuga ati na umwana arumwana ya myaka 8-10 bavuga ati uwo muntu umufasho bita umufasoni mukino kuko naho nyene dusuke ijambo umufasoni dusuke dushaka kugita umukenyezi wese cyangwa umugeme wese kugira umufasoni mugabo umufasoni irifisiyo risigura mu kirundi bavuga ati uwo muntu umufasoni yambaye rupfasoni nubwo ariyo kwambara rupfasoni aho umuntu wese akavuga ati bavuze wambaye rupfasoni wambaye gute kuko izo byo byose ziba zigira hejuru y'amavi nubwo uvuze ngo wambaye rupfaso ni sinava mbesha se ntabunza kwinjira mu kwambara kuyiwe mugabo iyo uvuze ngo umuntu yambaye rupfaso ni ugiye uguruca ubona neza icyo bita kwambara rupfaso ni cyari cyo
ego ukwambara ko byoja mu by'abantu bakwiye kwihanganiranira ko canke hariho aho bakwiriye guhuriza kugira ngo bavuge bati umuntu akwiye kuba yambara gutya
guhuriza ko twese ntidushaka guhuriza kuri kimwe ntibikunda mugabo ibyo duhuriza nuko kwikwiza rero biravana umwana w'imyaka 3 atangwe gutambuka imyaka 5 sico kimwe n'umwana w'imyaka 20 sico kimwe rero na mama wabo w'imyaka 40-50 uko kuragenda rero niko kenera kwikwiza gusumba gose kujya umwana ushaka kumwogereza mu base niko wewe bamwogereza mu base n'abantu baba babona wewe ukuze utajya kwogera habandi babona uhishiki niko kuko rero n'impuzu n'inyambaro hari ibihimbo kiri muto atacu bidonone yabivuze arunati abana bakiri bato bagomba kumera cyo kimwe uko imyaka iri kurakura niko nka mu gikiriza cy'umukobwa atangura guhinduka urumva nategereza bategerezwa kuhambarira nyene nkuko bitegerezwa n'abazungu nyene bazana iyo mico barazi ko ibere abajyambarira gose ziza rero no kuraba ati umuntu ageze ngaha nk'umuntu yamakurugendo yama yakora ibi nibi nibi hari imbuzu zibereye ateze kwambara ugiye uti ngiye mu misa mufaso niyambaye imvutano yambaye ico gitenga kiki kwiza biraryoshe gose mugabo umwana mutonyi wiwe agiye mutwaye yamufutse neza akaheza akamutwara yambaye imbuzu zishika ngaha ku yivi birumvikana umukobwa w'imyaka ubari ko arakuba geze ngaha imbuzu ga mwaka ku ifero atwita ku murundi imbere aho abayikwije ize mbona mu kirundi aho rero mugabo abana ababirimizi bobo bamenyereza kwikwiza gusumba ikibabaje rero nuko ibi bintu biva hanze abana bacu sabahungu sabakobwa tibashaka kuba barundi tibashaka kuba nico kibabaje rero ugasanga bari ko bararaba zinyanyambaro babona muri televiziyo uwo mukobwa yava ruguru aje kuraba agurundira akazi aje yikwije mu kuduka kagenda ahena atsitaza basanze yagize iyo niho rero dushobora kuvuga tuti kumvikana byogorana kukumvikana ntitwohuriza kuri byose mugabo rero ibyo abantu batangwa kwikura mpuzu mu gihugu je ndavyita mbere na gasema urakwiye kwambara bakikwiza arabahungu arabakobwa
ego Pamela mukurangiza mwebwe musanzwe mwambika abo bantu bivanye n'ingenzi bagenda barahinduka mu mutwe bivanye naho bakuriye ubwo ikintu kinyambaro birashoboka ko bashaka kugihuriza kucanke hakwiye kuba ukwihanganiranira muri ivyo vyikwamba mbega kwihanganiranira ni muyihe context sinzi ukungene no kivuga wowe hano uri umuntu badaciye bahanira ko ngo yoba yambaye ngo impuzu ngufi kuko bivana naho bashaka kuba yarakuriye cyanke bivanye no kwangana ivyo byose bikabajamo kugira ngo bashobore kumutahura cyanke bareke gutunga gatoko umuntu
erega abantu ubu turi muri Afrika kandi turabarundi n'abarundi kazi igituma rero abantu muri kintu mu kintu cyo kwambara sino ikintu cyo kwihangalerana numba nto cyakira gose kuko ikintu kimwe no kutangura kwitahura uri iki urinde uri hehe imice yawe ivuga iki abakuraba bagusoma mwiki rero ico kintu cyo kwiyitiranya ukaza kuraba abandi ugashaka kubakopya bo barafise ibyo bemera barafise aho bageza ibyo batahura ico rero nico benshi kibasiga cyo kwihanganirane ubuze ngo ndambaye nshatse gushaza ngiye senga ubugiye gusenga ubugiye kuvugana n'Imana kuganira n'Imana rero tuvuge wambaye iyo nyambaro wahenye wagize mwene wanya ari nyuma yawe no musi ntasenze yiriwe umusi wose ariko arakora nivyo ntuba wagiye kuraba umuntu mugabo kwambara inyambaro ituma uburi impande yawe atirimuka kubera wewe urumva ico si kintu cyo kwihanganira vraiment kimwe umurundi n'umurundi kazi yo kwitahura uwariwe ndihe mbega aho ndi ko ntanga message yahe numva wowe wenyene wo kwiyubahiriza navuze ati ikintu kiri ndani nico gisoruka no hanze nico ge kandi ukiyumvira ati mbega ubuntu muri ibi nambaye buri hehe unyegereye aza kunsoma mwiki
ego none nk'abahora bafatwa n'igipolisi bagahanwa kubera ko bambaye impuzu zitikwije bo muvuga kwiki
sinibaza yuko igipolisi gihora gifa gutora bari bo bose oya sinibaza kuko barinze bagufata nuko ba warengeje kweri none nk'ico mugenzi wanje Adolphe yavuze ati kwambara kano kakumata ko nyene ukamengo ni shashara bashize cyangwa nk'impuzu y'akayungiro abantu bose bagahakwa kugongana bari ko bararaba wewe urumva ni kindi kintu
ubwo ntihari ukutamenya kwizo mpuzu ziba zikwiriye
nibaza ko hari ukutamenya
ego Adolphe nta kutamenya kuri mu bantu cancane mu wacaruka muri ivyo bijanye n'imico nakaranga kukwambara
kutamenya ugombye kuvuga nangira bishye nti n'ubujuju niko gutamenya nyene urumva nk'uyo muntu agira ngo naje Bujumbura none nabaye musirimu erega nuko tugomba tuvuga abakobwa bigeme uraraba n'abahungu mbega abahungu yambara ipatara agasanga yayihonyoyemwo hariya hasi akayihonyura mugati ligatabuka kandi ari za bihuzu bikomeye bita majinis ariko ruguru naho ari gusa no gahuzu ko munsi gakaboneka abapolisi gwashaka nuko bafise ububasha nahandi wowe na twese hariho umuntu ubona kwibara uti no mukubita uti uko no mufata iyo patara yiduze uyambarira aba bakenyereri patara urewe ugendura henera abantu canke yunama kwa kwendi kumukenyezi twavuga ngo umukenyezi arahena canke umukobwa no muhunga arahena ugasanga arahena abantu rero kutamenya rero abo bigira basirimu batarose badati utakaranga ukabutaya kabanga ugiye kwigira kumwe wabona muri televiziyo ngo bambara gucyangira ngire gucya ubuze bya by'ubustare bavuga ngo ameze kunuku ibyo si gwawe we uri murundi kazi ifate nk'umurundi cyangwa umurundi kazi cyangwa ubaye ikibura byose bataya karanga
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikiranye hafi imico na karanga k'abarundi
nanjye ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibyo kwa kwambika abantu na mwebwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
she Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi na mwebwe turabakenguruke ko mutabyutumire ego dushimire na mwebwe mwese mwariko muratwumviza ku kigo cya Amerika tubibutsa ko twariko turavuga kubijanye n'inyambaro mu Burundi n'umurundi kazi Diane Ndose na ndakiremesheje ndabakenguruki
Diane Ndose nawe tugukengurukire twongere dukengurukire Facile Gede uyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rodrius yamfashe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazicari kumwe kuri micro tuzongera ejo nkawo twahereye.